trattei teka ichikiti ya Amerika imyaka 25 bimatse ariko rasamirana mu kirundi no mu kinyarwanda.
Impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zatubwiye ko zumviriza iradiyo iri ya Amerika bikiriye ku mbuga ngurukana bumenyi hamwe no ku mirongo migufi ya shortwave. Mu bibazo twabagije biraboneka neza yuko hafi ibice 70% barakunze gukurikirana no kumviriza iri ya Amerika iminsi yose. Kimwe mu bituma izo mpunzi zikunda kumviriza iri ya Amerika nuko hari amakuru menshi araba ibibazo byazo ku buryo bw'umwihariko. Ikindi izo mpunzi zemeza yuko zikunda cyane kumviriza ibiganiro by'iri ya Amerika kubera ibafasha cyane kumenya amakuru yabo ayavugwa mu gihugu cy'amavuko Burundi n'ahandi hose mu makungu.
Ego iradiyo y'iri ya Amerika ikorera kuri imyaka 25 itanga gushyikiriza ibiganiro mu Kirundi. Nubwo icya mbere turashimye kuba yatwiyumviye ko na twebwe ihanga ry'Abarundi ko yadushyikiriza amakuru atwega ndetse na EGC mu rurimi rw'Ikirundi.
Iri Amerika by'ukuri turarikunda cyane kuko biradufasha cyane nubwo tuba mu buhungiro turashobora kumenya uko biragenda mu gihugu cyacu cy'u Burundi biciye ku maradiyo. Turashobora kumviriza amakuru aciye ku gihugu cy'Amerika turashobora kumenya uko birabandanya mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Turiko turumviriza iradiyo y'iri Amerika biradufasha tukumva kumva neza izindi mpunzi zibayeho iri Amerika ryatugende tukavuga ingorane dufise tukamenya n'ukungene igihugu cy'u Burundi kimeze ibindi bihugu tukumva udukuru twaho tukanezerwa
tukabishikiriza bikumvikana amakungu tukumva abarimo kamba atandukanye tukumva ukuntu babayeho bumva ko icyo cya Amerika dufitiye ikimaze gikomeye cyane.
Turayishimiye cyane kandi twifuza yuko yobandanya rituraza mu makambi yumviriza ibibazo byacu. Iyo baje turahumura tukababwira ingorane dufise bakaca babidutwarira kure kuko natwe tukaca tubyumva ku maradiyo atandukanye tukanezerwa cyane. Rero turabishimiye n'ubu mushishikare mwandanya kumviriza ibibazo by'impunzi.
Izo mpunzi zemeza yuko kudahengeshanya no gutanga amakuru yemejwe atarimwo ubeshyi ari kimwe mu mpamvu ituma benshi bakunda kuyumviriza cyane mu nkambi. Hari ivyo impunzi zisaba yuko iri ya Amerika yorusha kirizaho mu gutanga amakuru yemejwe mu biganiro byayo.
Hari ikiganiro cyitwa Murisanga, hari ikiganiro cyitwa Amakuru mu Karere, ikiganiro cyitwa Amakuru mu Ntara. Ibyo biganiro je nko kandi wanje ni biganiro binezera cyane gusa.
Icyo cya Amerika ndarikumbira ikintu kimwe gusa nuko ibyo rishikiriza idashikiriza ubeshi mu byukuri rishikiriza ibintu byukuri nico ndarikumbira cyane gusa.
Ariko je wo cyambere nambe ntangwe gushima kuba baravyumviye gutanga amakuru bayacishije mu rurimi rw'Ikirundi dusanzwe dutahura hamwe nuko amakuru yabo ari amakuru atangwa ku isi yose.
Niyo mpamvu dushima icyo cya Amerika kuko biradufasha gose tukamenya ibintu n'ibindi tukaguma ngaho tunezerejwe kumva udukuru n'utundi.
Naho biruko si ibintu byoroshye kuronka amakuru yega impunzi mu gihugu cya Tanzania. Impamvu ni uko ataburenganzira bukwiye kubamenyesha amakuru bakorera mu nkambi cyo kimwe no ku mpunzi ziyatanga. Bityo impunzi zisaba leta ya Tanzania gutanga uburenganzira bukwiye ku banyamakuru kugira bashobore kuzivugira ibibara gishinga atankomanzi.
Murazi ko dufite uburenganzira buke dusanga dufite n'uburenganzira bwo kwatwa tanga makuru y'ibitubakiye basanga ni nahantu tudashyira ngo twizane. Rero kuburyo uzosanga n'umuntu atanga amakuru atanga tamu atisanzuye afise ubwoba yikeka yuko buri mwanya wose bahura n'ikibazo cy'umutekano muke bakananiga ingene batanga bakagira ubwo kuyatanga.
Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini kubw'ijwi rya Amerika.